kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ubu ni samuye n'igice ku mugoroba ku isaha y'Ikigali mu Rwanda n'Ibujumbura mu Burundi. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje. Mwiriwe neza mwese nshuti, muduteze amatwi. Ubu turi kwa kane tariki 3 ukwezi kwa 9 mwaka 2015. Hano muri studio ya 5 muri kumwe nange Eugenia Mukankosi
na Oriane Tangishaka. Ndabaramukije ndabaye ikaze mu biganiro vya Radio Ijwi rya Amerika byo ku mugoroba.
Ini bazabende karikiye uko bokwije solidarize ko na uzokirya rebellion aheriye muri kare ibikunda kwisiyo abashaka gutikiza bende igihugu abagwanye barabitsi.
Uwo numushikiranganje kwivuna abansi mu Burundi Emmanuel Ntawumvukiye avuga ku mutekano mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibashikiriza mu kanya.
Izo nkuru zirimo impunzi hamagana zaheze aho bategera gari ya moshi i Budapest muri Hungaria. Ebola ni kirangwa muri Ebola ni mu kanya rero amakuru arambuye.
Tangura makuru avugwa hirya no hino ku isi muri Hungary. Ingenzi nyinshi zipfuza kuja mu bihugu vyo mu burengero bwa Buraya zizuriye mu kibanza abantu buririramwo amagari ya moshi mu gisagara ca Budapest mu gihugu ca Hungary. Nyuma yaho ico kibanza cari cuguruwe na polisi yamara abategetsi b'igihugu ca Hungary bavuga ko atagari ya moshi nimwe irekuriwe kuja mu burengero bwa Buraya. Kuri uno munsi wa kane abapolisi baciye bava muri ico kibanza c'amagari ya moshi aho bari bamaze iminsi ibiri bacungereye umutekano w'abantu amajana n'amajana bariko baragerageza kurira amagari ya moshi aja mu Budagi aho bategekanya gusaba ubuhungiro. Ntawuzi aho iyo nsinzi y'abantu giye kuja mu gihe batemerewe kubandanya ingendo zabo baja mu burengero bwa Buraya badafise impapuro zibaranga. Ku munsi wa mbere abategetsi ba Hungary bari barerekuye ingenzi kujabuka baja mu burengero bwa Buraya bava kuri iyo station ya Keleti atampapuro zinzira bafise aho bikaba mu gihe Ubudagi bwari bwatangaje ko bugiye guha ubuhungiro abantu. Yamara ku munsi wa kabiri abategetsi ba Hungary baciye batangura kwima inzira abantu badafise impapuro zibaranga. Kuri uno munsi wa kane rero Victor Orban umushikiranganje wa Hungary avuga ko ikibazo cizo mpunzi ziri ku mupaka wacu hatari ikibazo c'igihugu vya Buraya ariko ko ari ikibazo c'Ubudagi. Ariko ntibabibona kimwe n'umukuru w'inama nshinga mateka y'ubumwe bw'ibihugu vya Buraya wavuga ko ico kibazo c'impunzi atari c'Ubudagi gusa ariko ko ari ikibazo c'ibihugu vyose vya Buraya. Avuga ko ibihugu vya Buraya bisanzwe bifise abanyagihugu bangana n'amamiliyoni amajana atanu n'indwi gushira impunzi ibihumbi amajana atanu mu bihugu bitandukanye atakibazo, ariko kubarungika mu gihugu kimwe ariho hoba ingorane. Urban avuga ko kumvikanisha no kumvikana hagati y'ibihugu vya Buraya ari wo muti gukemura ico kibazo cizo mpunzi insinzi.
Ahandi havugwa ibyerekeranye n'abimukira naho ubwato bukozwe mu giti bwarimo abimukira bwiyubitse ku nkombe z'inyanja za Malaysia hagapfa abantu 13. Ibi bitangazwa n'abategetsi muri Malaysia. Abashinzwe ibyo mu mazi bavuga ko ubwo bwato bushobora kuba bwari bucyuye abakozi bo muri Indonesia bubajyana mu kirwa cya Sumatra ubwo bwaruhamaga kuri uyu wa kane hafi y'umujyi ho ku nkombe wa Sabak. Bikekwa ko abantu babarirwa mu ijana bari bari muri ubwo bwato. Ibi rero bivugwa n'abategetsi muri Malaysia bohereje amato manini hamwe n'indege gutabara ababa rusimbutse. Abanya Indonesia bagera kuri miliyoni ebyiri bikekwa ko bakora muri Malaysia mu buryo bunyuranije n'amategeko. Bakoresha uburyo butoroshye amato apakiye akenshi bagenda ijoro birinda ko abategetsi bababona.
Perezida w'igihugu cya Guatemala Otto Perez Molina yatanze imihoho nyuma yaho yagirijwe ruswa. Kuri uno munsi wa kane umuvugizi wa leta yatangaje ko umushinjacyaha Perez Molina yari ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'2012 yarayashikirije urwandiko rwo gutanga imihoho saa sita z'ijoro nyuma yaho umucamanza atangiye urwandiko rwo kumuhagarika. Ku munsi wa kabiri abashingamateka ba Guatemala bari baramwatse uburenganzira ahabwa nk'umukuru w'igihugu kudakurikiranwa. Perezida Otto yagirizwa kuba yarashizeho uburyo bwo gutoza amakori butajanye n'amategeko bise The Line Ayo mahinyu asanzwe yari yaraherutse gutuma abashikiranganje batandatu batangira imihoho nabo nyene. Umushingantahe Perez arahakana ivyo yagirizwa akavuga ko yamara yiyemeje gukorana n'inzego zijejwe kubitohoza. Alejandro Malando yari icegera c'umukuru w'igihugu niwe agiye gufata ubutegetsi.
Ishami ryabone ryita ku buzima ho MSC ryongeye kwemeza ko nta Ebola hikirangwa muri Liberia nyuma y'iminsi 42 nta laboratoire yemeje ko virusi yabonetse mu ipima ry'ibizami. OMS yatangaje iyo nkuru kuri uyu wa kane. Igihugu cya Liberia kigeze ku munsi wa 90 igihe OMS yita icyo gucungira hafi mu gihe abategetsi bashinzwe ubuzima bakurikiranira hafi bareba niba ntaho virusi yongeye gupfumurira. Ku itariki ya 9 kwezi kwa gatanu nibwo Liberia yatangajwe ko nta Ebola iharangwa. Mu cya kabiri cy'icyo gihe cyo gucungira hafi, ni ukuvuga ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa gatandatu, OMS yavuze ko umuntu mushya yabonetseho Ebola. Byemejwe ko umusore w'imyaka 17 wari wapfuye umunsi umwe mbere yaho ko yazize Ebola. Abandi bantu byibura batanu nyuma babonetseho iyo ndwara, muri abo babiri barapfuye. OMS ivuga ko Ebola yishe abantu barenga 11,000 mu burengerazuba bwa Afrika kuva yadutse mu mwaka 2014, harimo abarenga 408,000 muri Liberia. Abategetsi bakomeje ibikorwa byo guhagarika iyo ndwara muri Guinea na Sierra Leone. OMS mu itangazo ryayo yavuze ko hishima guverinoma ya Liberia n'abaturage bayo kuba barabashije guhashya icyo cyorezo ubwo cyari cyongeye kwaduka. Ishyaka rinini muri Uganda, Forum for Democratic Change, FDC, mu magambo ahinnye, ryatoye uwahoze hari umuyobozi waryo, Dr. Kizza Besigye, nk'umukandida w'ishyaka uzahangana na Perezida Yoweri Museveni mu matora mu mwaka utaha w'2016. Iyi hazaba hari inshuro ya kane Besigye agerageje gukura ku ntebe Museveni umaze imyaka hafi 30 ari ku butegetsi. Ishyaka FDC ryatoye kwa gatatu mu nama nkuru y'ishyaka i Kampala. Besigye yatsinze muri iryo tora umusirikari uri mu kiruhuko, akaba ubu ari umuyobozi w'ishyaka FDC, Generali Mugisha Mundu. Alexis Atuhere, umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru The Ugandan Daily Monitor, yabwiye Ijwi rya Amerika ko Besigye yatsindiye uwo mwanya n'amajwi agera kuri 70%. Yavuze ko igisigaye ubu ari uko iryo shyaka FDC rishakisha uburyo Besigye yazabona amajwi menshi mu matora yo mwaka utaha kurusha ayo yabonye ku nshuro eshatu ziheruka ubwo yari kandida perezida. Radio Ijwi rya Amerika, iyi gahunda tuyibagezaho buri munsi kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu, no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9, no kuri 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radioyacu@gmail.com, kuri Facebook adresi yacu ni Radio Yacu, site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com. Amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu Burundi. Leta y'u Burundi yahaye indwi zitatu inzego z'umutekano kuba zakuye ibigwanisho kubabitunze batabifitiye uruhusha. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru, abashikiranganje bane w'umutekano wo kwivuna abansi, uw'ubutungane n'uw'intwaro yo hagati mu gihugu, bavuga ko uzosubiza ibigwanisho ku gushaka kwiwe atazokurikiranwa n'ubutungane. Inkuru ya Fidelite Ishatse.
Muri ico kiganiro abashikiranganje bane bose bagarutse ku mutekano muke na cyane cyane urangwa wa makomine ya Musaga, Nyakabiga hamwe no mu Bwiza muri quartier ya Jabe. Abo bashikiranganje mu ijambo ry'intangamarara ryasomwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye, basaba abatunze ibigwanisho batafitiye uruhusha kubisubiza ku gushaka kwabo, kandi bakanavuga yuko uzogisubiza atazoweza gukurikiranwa n'amategeko ko bibaye ngombwa azonakingirwa.
Kandi nubwo yosaba kumbure ko yokingirwa kurusha bujumbura tijenge naho ndagisubije barangirira nabi ivyo heza akabivugana n'abajejwe inzego z'umutekano
nayo kibazo cy'imaze iminsi byibonekeza aho abantu bafatwa nk'imbohe mu gihe abapolisi bariko barasaka atukagaruka nk'imaze iminsi bera kwijabe aho igipolisi cyo kirasaka atawinjira canke ngo asohoke umushikiranganje w'umutekano Alangio Bunyoni amenyesha ko ivyo babikora mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu
icyo nosaba umunyagihugu ari we wese namwe bwamenyesha makuru no gutandukanya ibihe tugatandukanya n'ibikorwa ingene bikorwa iyo hari inkozi z'ikibi zihaye kurasira mu banyagihugu mbere abakomereka bagakomereka n'abapfa bagapfa kugira ngo icyo gikorwa giheze gikorwe neza ibyo birwanisho bibonekane ndetse n'ababikoresha babonekane kirahambaye gusumbaho abantu boza kwihereza amabarabara ngo bagiye gukora bamwe bakagwa mu mitego abandi bagahura n'ingorane abandi bagakomereka abandi bagahwera ibi bi rero birarutana
umushikiranganje wo kwivuna basi wewe yasavye abanyagihugu wa muri iyo micungararo kwivangura nabo yita inkodi z'ibibi
sinibaza bene karikiye uko bo kwidesolidarize ko nawo uzokreya rebellion ahereye muri kare ntibikunda kwisiyo abashaka gutikiza bene igihugu abagwanye barabizi igihe rebellion yatanguriye mu Kamenge mugaho urabona muri kare mugaho kugire ibe rebellion ikaze yemisha kubuge rero gutangura rebellion muri kare ukayiheza ugafata igihugu urumva yezo ko bigoye kwe cyo gituma abene igihugu bo kwivavanura nabo bantu iyo nzira ntishika
nayo kubijanye n'ihohoterwa ivuga ko rikoregwa abafungirwa mu busho bw'iperereza umushikiranganje w'umutekano Alangio Bunyoni yishyuye icyo kibazo
inkozi z'ikibi zishitse munyamiramabi cyane mu gisata cy'iperereza bivana n'ingene zashitseyo inyinshi na cyane cyane abo bakoresha ibirwanisho bashikayo bakomeretse abandi bakubaguritse kubera ingene byagenze kugira ngo bafate ibyo byose rero binjiranye mu busho bw'inyamiramabi bagasohoka bavuga ngo n'uguhohoterwa bibatari byo kuko uguhohoterwa birafise ingene birahabwa si uwo ari we wese rero yocaza uno musa agacavuga ngo umuntu amubonye ko inkovu yarahohotewe kandi yarigeze kugwara igihute bakakimena
ku kibazo kijyanye n'igitigiri nyezi naca bamaze gufata igoma komine ya Musaga Nyakabiga hamwe no kwijabe nta nyishu cya ronse umushiranganje w'ubutungane yavuze ko bigoye kumenya ico gitigiri n'igihe umwanya ico iganyo bahamenyesha makuru cyayo kiraba ngo hariho abariko barafatwa i Bujumbura Fidelite yishatse ku bw'ijwi rya Amerika
urakoze Fidelite kuri iyi nkuru tukire rero kuri iki kibazo cy'umutekano mu Burundi mugenzi wacu Hetienne Karekezi amaze kuvugana na Anshel niko yagize perezida w'umuryango urengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Burundi Ligiteka Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje tubagezeho iyo nkuru
mushinga ntahe Anshel niko yagize abashikiranganje bane ba leta y'u Burundi ese abayobozi ba guverinoma babahumurije abanyagihugu mu kiganiro batanze ku banyamakuru mu kanya gashize
ya ndetse mbere icyo numvise numva ko ntibahumurije nayo kuko tumva ko bavuze ko iminsi mike y'inyirwanisho utazoba yabitanze azokwiboneraho aho rero mu ngaho rero icyo kidusera amakenga tuca turubona ibyari maze iminsi bibaho hari amakaritsiye Nyakabiga Jabe Musaga abantu bagumye bugaranywe abagwariye mu abagwaye ntibaronka ukuntu baja kwivuza ndetse mbere n'abaja gusuma ntibaje no kwibutike rero umuntu aca yiyumvira ati none yamaze kuvuga ibyo ejo hazoba iki ko n'ibizi byari maze iminsi zari biteye ubwoba aha rero ikindi kintu umuntu atokwirengagiza nuko ubu ndetse ugufata abantu ugufata ugwaruka rwagiye mu myerekano hari n'ibindi novuga byadutsumeye ngo n'urudandazo ibyo rero wagiye abashikiranganje bavuze ejo abapolisi bagiye kugwiza gufata abantu benshi babaka amafaranga menshi atanayo bari bafise aho wumva ubu hari umuntu afatwa ugira ari kugwa agatanga ibihumbi amajana abiri ibihumbi amajana ane uwo batsibaka ibihumbi mirongo itatu cyangwa mirongo ine
nka mwese muhana agati y'akazina muntu musanga guverinoma yakora iki kugira ngo ibibazo nka biriya bivugwa muri za karitsiye za Musaga Jabe na Nyakabiga n'ahandi bibonerwe umuti urambye
kugira ibyo aboneka umuti urambye nuko Karekezi ubu uriko uraraba nta mahoro azoboneka amahoro arama mu gihe bariko barondera ibigwanisho makaritsiye gusabo ya bavuga ko yagize imyerekano tuzi yuko n'imbere y'uko imyerekano bavuga ko hari imbonera yakoze isigwanisho hirya no hino ubu rero bariko basaka muri ayo makaritsiye tutazi none ayo makaritsiye ni afite inkoko inkoko zavuzwe kuva na kare ndetse mbere n'ababa muri ayo makaritsiye batwa abajene bari imigambwe itwarwa n'abandi izo nkoko nazo ziba ziri mu ijabe zishobora gusangwa zisangwa n'abanyakirije zishobora kuba zisangwa n'abanyagihuje cyangwa tugira tuti rero kugira ngo kaboneke amahoro arama ni uko bosaka ibigwanisho mu makartie yose kandi bakabisaka mu masaha novuga arekuru nta gipolisi kija gusaka mu njoro nta gipolisi ifata umuntu isa 12 zarenze no mu gitondo cy'ubucugucu bararindira bugacha hanyuma bakinjira mu nzu nawe byakabonetsaho ubona umupolisi yinjiraga akamena inzu akamena intuze ata umuntu hari nyemeye bagenda aho byibonekezaho ndetse mbere ubu n'ubusuma busigaye burimwo bagenda batwaye ibintu byo mu nzu byose bagenda batwaye ibintu byo mu butike byose
mukurikije amakuru abageraho aho muri ligiteka iki kibazo cy'umutekano muke kiri mu murwa mukuru Bujumbura cyangwa se kiraboneka no mu zindi ntara z'igihugu
oya sinumva ni kiri Bujumbura cyane Bujumbura niho kiri cyane go twerayo twabonye habonetse abaja manifestation mugabo ubwiye muri Muyinga urasanga bafunzwe batari ku n'umugabo muri ku butegetsi ubwiye muri Bujumbura rirara abantu biriga barapfa mu ijoro ryose n'ibyijana ubwiye mu ndetse mbere ni mu zindi ntara mugabo sikurugero bingana aha rero mugabo ngarutse ngaho urumva ubu ubwicanyi usanga bwibonekeza uyu munsi umuntu arapfuye kubera ari muri CNDD ejo harapfuye kubera umuntu ejo apfunda ari muri FNL cyangwa muri MS urumva ni novuga ni nagahomera buntu kuko ntitugira tumeze ibintu bizahagarara ryari kuko abantu bariko baricana n'abantu bavukana n'abantu bene wabo mugabo ugasanga bariko bapfa ibintu batopfuye ugasanga mu CNDD yishe MS kandi bavukana ndetse mbere bose n'abarundi bose n'abarundi nta warakwiye kugimuze tugira tuti rero n'ukuri turabona ibiko biraba muri Bujumbura rirari tukabona ibiba muri Neri bitandukiye mu zindi ntara izindi ntara bitarashika kuko ari ntara zibonekeza mugabo atari ku rugero rw'urugo rw'Ibujumbura
shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio Ijwi rya Amerika radio ya
urakoze cyane Idigwema hagize iminsi hibonekeza gusegerereza kubasanzwe kudasanzwe kubageze mu za bukuru murantunga mu gisagara ca Kirundo bavuga ko bibabitumwe n'inzara n'ubukene inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze
ahamaze iminsi haboneka cyane abantu basegerereza ni ku kigo cy'ababikira b'urukundo benshi bita bakarikita abahora baje gusegereza mu bibanza bitandukanye bagize iminsi bakoranira kuri icyo kigo kubera ko bumvise ko hari imfungurwa zizoroswa abatishoboye ku munsi mukuru giye kuba muri icyo kigo wo kwibuka mama Teresa w'ikarikita yashinze uwo muryango
inzara nyene yatwicaritse ngaha twaje kurabo tugaburira
aha tubasanze ni he
ni ku bakarikita kubabikira baba kariki
kungoro y'umunezero twaje gushaka utwo tugidora yatwishe
niko iki harimo abatamakazi cyane
kubera tukishoboye
kubera turi bantu abone ko ratake twirengeje inzara yange twice
wo mama Teresa rero niwe yashize intuze imbabare zo mu bihugu byose niwe yari umuhindi kazi none bazabaye umunsi yapfiriye itariki 5 mu kwezi nyine ku 9 nicyo gituma rero nk'abantu bose mu mibano turazanye tukaza gusenga mugabo n'abandi bose bakaza n'abataje gusenga akaba habihari
aho kuri ico kigo cyo kimwe no kubindi bigo by'abihebeye imana mbese n'imbere y'uburiro hama ibirindiro by'abageze mu zabukuru basegerereza
cyo tuharodera tubatutse kwisabira agafaranga nta kindi
ni bande baheza bakabaha ako gafaranga
abo basohoka
aho basohoka ni he
aho basohoka bapfuye kujya
bona bago
yego bahora bahampa mugabo ubu nta mafaranga kihari
ne mwimvira ko yabuze kubera iki
twahora turonka yemwe
mugose inkambere
oya
handi urose bahurutana nkanga
eh twahurutana nkanga bitatu
ubu naho ushobora kuronka bingahe
urose nakusumisha ubwaje
urukundo rwagabanutse mu miryango rutuma abageze mu zabukuru batitabgaho nababarutse ko ni kimwe mu bituma bagwirirana mu mabarabara basegerereza uko niko umushinga mateka Reverian Nziga Masabo yaramutswa intara ya Kirundo imbere yuko asubiza imfunguruzo kuri uwa gatani cese abibona
abatamakazi bafise ingorane yuko batafise ingufu zo gukora hanyuma ugasanga mu miryango nabo babamwo abana babo kubera ibibazo bitandukanye bafise umengo nta n'urukundo rugihari gukwitaho abavyeyi baba bageze mu zabukuru ugasanga rero bari ngaho bataronka ikibafasha bagaca bafata inyingo yo kwiza baragenda ku bigo bitandukanye dufise hano mu ntara canye na hano kuri province na cane cane iyo bumva yuko hari akantu dufise twashobora kubafashisha ni cyo kibazo je mbona gihari ariko muri rusange nta kibazo kidasanzwe gihari cyo tuma gisigura ngo abantu barashonde ngo baze gusabiririza
ku ruhande rw'abajejwe intwaro abo bageze mu zabukuru bafashwa mu buryo bubaye abaye Reverian Nziga Masabo umushinga mateka
ndwe na mugambi ndasanzwe tubafitiye iyo baje bagasanga ntuze hano kuri province turafise ntubifungurwa nk'uwo tuba twiteze yuko n'abahunze bariko barahunguka iyo bafise ibibazo bitandukanye tuba turabafasha tukabaha bike bike nabo turabashyiramo tukabafasha ariko umugambi hanini nyamukuru ni leta izowufata muri wa mugambi w'igihugu ujejwe gukinga no guteganiriza akazoza abenegihugu niho hashobora kuzojamo iyo migambi yo gufasha abageze mu zabukuru nk'ubushyiraho ibigo bashobora kurererwamo urumva rese ibintu vyihuta no mugambi uzozurashigwa mu ngiro uko uburyo bw'igihugu bubonetse hamwe no guhimiriza rero na cane cane abarongoye imitungo mba abo basabirize bava kugira ngo barabe ingene boza barabafasha bo nyene
aha mwamenya ko mu gihe bimaze kugaragara ko hari abageze mu zabukuru babimazemo imyaka ko atarusasuma canke ivyigwa birakogwa kugira ngo habamenyekane ibitigiri by'abageze mu zabukuru batunzwe no gusegerereza mu Kirundo Jean Bosco ndarubinze ijwi rya Amerika
nyakubahwa ndasabye ijambo Ndasabye ijambo.
Hora numa bangaho.
Ndasabye ijambo. Erega ndafite ico mvuga.
Oya nta jambo ngaho. Wezi ugira uvuge turabizi. Nta byuba kuvuga.
None si muri demokrasi amunye imijambo. Sindi umunyapolitike.
Ninde yahubwiye ngo abanyapolitike mwese muteza kuvuga. Abanyagihugu ko batakwizeye ugomba kubanyaga ubutegetsi.
Ngo ngwiki? Abatatowe nta jambo dufise muri demokrasi. Mutaduhaye ijambo. Tuzoryiha.
Eh? None demokarasi nakajagari. Ngo muzokwiha ijambo. Muzobikora bibakore. Mudukome tubakomeretse.
Ari ibyo muzohiga duhigure. Muzobumba tumena. Mubake dusambure.
Murahirahira tuzobereka ingere intama yambagwa. Uturusha abanywanyi.
Muhaguruka duhaguruke. Mwiruke twiruke. Akazoruta kandi kakamire. Murabona.
Yemwe gaya we. Ndumiwe umva iyo mvugo y'abanyapolitike bacu mw'abantu oya n'ukuri demokrasi y'ukuri ishingiye ku nama n'ingingo mw'abanyapolitike nimuhane ijambo muvugane umutima munda muvuge ivyubaka igihugu
ako nakamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha Search for Common Ground Burundi
Reka tube tubumvishije akaririmbo ka Yaya Jamal kitwa Ivyo Nabonye.
Ivyo nabonye mana sinzi kwa rivyo imbari jewe ngwaya maso mana mbabarira Ivyo nabonye mana sinzi kwa rivyo Imbari jewe ngwaya maso bana mbabarira Nabonye abantu b'ingeso mbimbi nyinshi zitandukanye Mbona abantu b'imico mibi mibi myinshi zitandukanye Byo bikaza n'ingane mu bihugu no mu miryango Bigatuma abana bawe tubana tutumvikana mana Tumbure ni jewe ngenda n'ubumuga bw'amaso Baba mboni ibintu nkafite bibi kandi ari fisa Acira urubanza bona tegereza kurucira Nimba ruko bimeze mana mbabarira ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbari jewe ngaye amaso mana mbabarira ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbari jewe ngaye amaso mana mbabarira nabonye abantu bica abandi kandi batabajya mbona nabandi bicwa nabo bashize ku isi mbona dufite ku isi kandi dupfa tukabisiga hakaba n'abandi badatinya kwigira wewe mana umbure ni jewe ngenda mbona ibihushanye kuko bingora kumenya inkozi y'ikibi n'umweranda hari n'igihe mbona ibirengeye ukwemera kwanje abisi niko tumeze mana tubabarire ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbari jewe ngaye amaso mana mbabarira ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbari jewe ngaye amaso mana mbabarira
twizere ko karirimbo kabanejereje. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri site yacu ni wezitatu@ radio yacu voa@.com. Mbere yo gusozera ibiganiro byacu byo kuri uno mugoroba, reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, ingenzi nyinshi zipfuza kuja mu bihugu byo mu burengero bwa Buraya zuzuriye mu kibanza abantu buririramwo amagari ya moshi mu gisagara cya Budapest mu gihugu cya Hungary, nyuma yaho ico kibanza cari caruguruwe na polisi. Yamara abategetsi b'igihugu cya Hungary bavuga ko atagari ya moshi nimwe irekuriwe kuja mu burengero bwa Buraya.
Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryongeye kwemeza ko nta Ebola ikirangwa muri Liberia nyuma y'iminsi 42 nta laboratwari yemeje ko virusi yabonetse mu ipimwa ry'ibizami. OMS yatangaje ayo makuru kuri uyu wa kane ku gihugu cya Liberia kigeze ku munsi wa 90 igihe OMS yita icyo gucungira hafi mu gihe abategetsi bashinzwe ubuzima bakurikiranira hafi bareba niba nta virusi yongeye kwapfumurira.
Perezida w'igihugu cya Guatemala, Otto Perez Molina, yatanze imihoho nyuma yaho yagirijwe ruswa. Kuri uno munsi wa kane, umuvugizi wa leta yatangaje ko umushinjacyaha Perez Molina yarari ku butegetsi kuva mu mwaka w'2012 yaraye yashikirijwe urwandiko rwo kuvuga yuko atanze imihoho nyuma yaho umucamanza atangaje ko agiye guhagarikwa.
Ishyaka rinini muri Uganda, Forum for Democratic Change, FDC mu magambo ahinnye, ryaratoye ritora uwahoze ari umuyobozi waryo Dr. Kizza Besigye nk'umukandida w'iryo shyaka uzahangana na Perezida Yoweri Museveni mu matora yo mu mwaka w'2016. Iyi azaba n'inshuro ya kane Besigye agerageje gukura ku ntebe Museveni umaze imyaka hafi 30 ari ku butegetsi. Ishyaka FDC ryatoye kuwa gatatu mu nama nkuru y'ishyaka yabereye i Kampala.
Jeti mwese mukundira Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri uno mugoroba bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro hani Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka
na Eugenia Mukankusi. Tubashimiye mwese kwa mwateza amatwi, tubifurije amahoro y'Imana, mugire ibihe byiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.